corona. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu ya kakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, ndi kumwe na bagenzi banjye dufatanije kubagezaho aya makuru. Umukuru wa Sena y'u Burundi arasaba abapastori b'insengero kwirinda ubushyamirane bushingiye ku butegetsi bukunze kugaragara muri izo nsengero.
Ni ngombwa ngo abo turongoye tubahimirize gukunda ibikorwa, ni nawe tuzobwiza umwimbu. Ariko ndababwira ingene nk'abakozi b'Imana dufise ubuhara hamwe no kwigisha abantu ijambo ry'Imana, tubahimirize gukora kugira ngo bagwize umwimbu, birashoboka.
Uwo ni Emmanuel Sinzohagera, umukuru wa Sena y'u Burundi ari igitega mu murwa mukuru. I Kampala muri Uganda, polisi yatatanije abigaragambya ikoresheje amasasu n'ibyuka biryana mu maso. Naho mu Budage no mu Bufaransa, abaturage bari mu myigaragambyo yo kwinubira ingamba zo kwirinda virusi ya corona. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, turahera muri Ethiopia, aho inzara yugarije abaturage ba Tigre bagoswe n'intambara, imfashanyo z'ibiribwa zabuze aho zinyura. Thomas Kamilindi, ibyo bintu byifashe bite?
Kamyo zipakiye ibiribwa, lisansi n'imiti zaheze ku mipaka ya Tigre. Imihanda n'ibibuga by'indege birafunze kuva intambara igitangira ku itariki ya 4 y'uku kwezi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, arasaba ko abatabazi bafungurirwa amayira n'uko itumanaho ryongera gukora vuba muri Tigre. Imiryango y'ubutabazi ifite impungenge cyane ko iyi ntambara yaba imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi. Abaturage barenga ibihumbi 30 bo bahungiye muri Sudani kandi barakomeza kwiyongera buri munsi. Naho imbere muri Tigre ubwaho, nk'uko guverinoma y'iyi ntara ibyemeza, abaturage barenga ibihumbi 100 bavuye mu byabo. Ibigo ntaramakuru bitandukanye bivuga ko bigenda bibona amakuru yemeza ko abakomoka muri Tigre bibasuye muri Ethiopia kubera ubwoko bwabo, ariko guverinoma ya Ethiopia yo irabihakana yivuye inyuma. Nyamara kandi amwe muri aya makuru yemeza ko abasirikare ba Ethiopia bari mu butumwa bw'amahoro muri Somalia bagera kuri 300 bo mu bwoko bwa Tigre bambuwe imbunda na bagenzi babo barabafunga ku itegeko rya leta yabo kubera ko ikeka ko bashobora kuba ibyitso. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kibyandika kivuga ko cyakuye aya makuru mu badiplomate n'inzego z'umutekano zitandukanye muri Somalia, ariko ko leta ya Ethiopia na AMISOM, ingabo za Afrika muri Somalia, banze kugira icyo babivugaho. Ethiopia ifite imitwe y'ingabo ibiri itandukanye muri Somalia. Umwe ugizwe n'abasirikari 400 uri muri AMISOM, undi w'abasirikare 15,000 uri muri Somalia mu rwego rw'amasezerano yihariye hagati ya guverinoma z'ibihugu byombi. Kubirebana n'imirwano muri Tigre, ingabo za Ethiopia zaba zatangiye ibikorwa byo kujya gutera umujyi wa Mekele, umurwa mukuru w'iyi ntara ya Tigre. Abayobozi ba Tigre basohoye itangazo bavuga ko batazashyira intwaro hasi, ahubwo ko intambara igiye gukomera.
Tuve muri Ethiopia tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho President Donald Trump ejo yirukanye umukuru w'ikigo gishinzwe kugenzura umutekano w'ikoranabuhanga mu by'amatora ya Amerika. Diane Ninahazwe arakomeza.
Mu butumwa yacishije ku rugaga rwa Twitter, Perezida Trump yagirije Christopher Krebs ko yimonogoje mu kuvuga amajambo yuzuye ibinyoma ku itunganywa ry'amatora. Muri ubwo butumwa bumenyesha ikomborwa ry'umutegetsi, Trump yashimangiye ko amatora ahitiye muri Amerika yaranzwe na twasorobo twinshi. Ni vyagirizi Krebs hamwe n'ikigo yahora aramutswa bamiriye kure yishura kuri ubwo butumwa bumukombora, nawe nyine yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko yishimiye cyane akazi k'iteka yakoze neza. Yanditse ati "Ndugure twa Mugina gwanira amateka y'uno munsi uharanire kazoza ndugaye twa Mugina."
Urakoze Diane. Noneho tujye muri Cameroon, naho leta yashinze abasirikare umutekano mu rwa mukuru Yaounde yemeza ko hari udutsiko tw'abantu bafite intwaro bashaka guhungabanya inzego z'ubutegetsi na guverinoma. Thomas Kamilindi arakomeza.
Mura ya meza birashize ibisasu byagiye biturika Yaounde, nta muntu byahitanye ariko byakomerekeje 22. Guverineri w'intara ya Yaounde irimo n'umujyi wa Yaounde nyine na Seri Paul Beya avuga ko abasirikari babungabunga umutekano bafite uburenganzira bwo gusaka igihe icyo ari cyo cyose aho baketse ko hari abagizi ba nabi. Abantu nabo n'imodoka bazajya basakwa aho binjirira hose n'aho basohokera hose muri Yaounde. Abantu kandi babujijwe kugira ibikapu binini n'impago nini ahateranira rubanda rwinshi no mu nyubakwa za leta. Abaturage batangaza ko bariyeri z'abasirikare n'abapolisi ari nyinshi muri Yaounde. Cameroon yugarijwe n'ikibazo cy'abarwanira ubwigenge bw'igice cy'uburengerazuba bw'igihugu kivuga Icyongereza n'ikibazo cya Boko Haram mu majyaruguru y'igihugu. Ariko si iyi mitwe leta yegekaho umutekano muke muri Yaounde, ahubwo nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu murwa mukuru wa Cameroon Moki Edwin Kinzeka abitubwira, bamwe mu bategetsi bemeza ko amashyaka atavuga rumwe na leta ariyo ari inyuma y'ibyo bisasu bigamije guhungabanya igihugu n'umutekano wacyo. Aya mashyaka nayo arabihakana akavuga ko ubutegetsi ahubwo bushakisha uburyo bwo kuyaniga. Cameroon irateganya amatora y'umukuru w'igihugu mu 2025. Amashyaka y'inshuti z'irya President Paul Biya ryitwa Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC ashaka ko azongera kwiyamamaza. Afite imyaka 87 y'amavuko kandi ari ku butegetsi kuva mu 1982.
Urakoze Thomas Kamilindi. Ariko mbere y'uko ugenda banza tubwire uko mu Budage no mu Fransa abaturage bari mu myigaragambyo yo kwinubira ingamba zo kwirinda virusi ya corona.
Abantu ibihumbi n'ibihumbi bigabije imihanda i Berlin umurwa mukuru w'Ubudage bazinduwe no kurwanya umushinga w'itegeko ryagombaga kwemezwa n'inteko ishinga amategeko uyu munsi riha ministri w'intebe Angela Merkel ububasha busesuye bwo gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira COVID-19. Muri izi ngamba harimo kubuza gukora ibirori, gufunga amaduka, guhagarika imikino na siporo, kunywa inzoga zisindisha mu ruhame no kwambara agafunga munwa ku itegeko. Amwe mu mashyaka atavuga rumwe na guverinoma asanga iri tegeko rigamije gushyiraho ubutegetsi bw'igihugu. Polisi yari yagose inteko ishinga amategeko n'inyubakwa za leta muri Berlin, yakoresheje impombo z'amazi afite ingufu iyabamishaho kugira ngo yigizeyo aba bashakaga kuhakorera imyigaragambyo yabo. Muri iyi minsi virusi ya corona yari yongereye cyane mu Budage, abantu bose hamwe imaze kwanduza bararenga 833,000, naho abo imaze guhitana bararenga 13,000. Mu Bufaransa naho COVID-19 iragenda ikaza umurego. Mu ngamba leta yafashe harimo guhagarika misa mu makiriziya ya Gatolika, byatumye abagatolika bakora imyigaragambyo. Nk'uko umushumba wa diocese ya Nanterre hafi ya Paris Musenyeri Mathieu Rouget yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu murwa mukuru w'Ubufaransa Nicolas Pino, guhagarika misa cyane cyane izo ku cyumweru ni ukwibasira ikintu gitagatifu. Mu myigaragambyo yabo abagatolika bahisemo kujya bapfukama mu mihanda bakisengera, barasaba leta kwemera ko misa zisomwa uko bisanzwe. Nyamara misa ntizibujijwe 100%. Nk'izo gusengera abitabye Imana ntizigomba kurenza abantu 30, naho iz'ubukwe ntizemerewe abantu barenze 6.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu no kuri urubuga rwacu rwa internet waeshatu radio yacu voa.com. Mukanya n'amakuru mu biyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahereye I Kampala mu murwa mukuru wa Uganda aho polisi yarashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanye abantu bari mu myigaragambyo yakurikiye itabwa muri yombi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Bobby Wine. Ignatius Bahizi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika I Kampala muri Uganda yabibonye amaze kubitekerereza mugenzi wacu Edi Rwema uri hano I Washington DC.
Nibyo koko hari imyigaragambyo ikaze yatangiye nka saa saba z'amanywa uno munsi nyuma yaho humvikanye amakuru y'uko umwe mu banyapolitiki w'icyamamare Bobby Wine ku izina ry'ubuhanzi kandi uzwi nka Robert Kyagulanyi yari amaze gufatirwa mu burasirazuba bw'igihugu mu karere kitwa Luka. Nuko akimara gufatwa amakuru amaze kumenyekana ko yafashwe kandi afite abayoboke benshi cyane cyane mu mijyi, nuko aho bari bari hose bahita batangira imyigaragambyo batwika amapine batwika ibintu bitandukanye mu mihanda hirya no hino, hanyuma nuko igipolisi ngishika nacyo kirabahagurukira gitangira gutana mitwe nabo kibatera imyuka iryana mu maso kikubita amasasu ya kawucu ndetse n'amasasu ya buri gihe ku buryo tumaze kumenya ko abapfuye abandi bagakomereka. Ngo rero umunyapolitiki Kyagulanyi akimara gufatwa tuza no kumva andi makuru ko n'umunyapolitiki w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bya FDC nawe yafatiwe mu majyaruguru y'igihugu mu ntara ya Gulu. Ibyo rero nibyo byateye imyigaragambyo hafi mu gihugu cyose n'ubu akamyigi itandukanye irimo kugenzurwa n'abashinzwe umutekano.
Wari uvuze ko abashinzwe umutekano bamaze kugaragaza abantu bashobora kuba bakomeretse cyangwa se bakagwa muri iyo myigaragambyo, ushobora kongera ukatunyuriramo uwo mubare uko uhagaze?
Nibyo koko igipolisi kimaze gusohora icyegeranyo mu kanya gitangaza ko hishwe abantu bagera kuri batatu abandi basaga 30 bagakomeretswa bikomeye, ariko amakuru ataremezwa yo avuga ko abishwe bashobora kuba barenze kuri batatu. Ikindi kiri muri icyo cyegeranyo yuko isi ivuga yuko abanyapolitiki babiri bafashwe kubera yuko banze kubahiriza amabwiriza y'akanama gashinzwe amatora mu gihugu hamwe n'amabwiriza ya minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yo kudakusanya ibihumbi by'abantu b'abayoboke babo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ubu rero akaba abanyapolitiki babiri akaba bafashwe akaba arimo gukurikiranwaho ibyo byaha.
Ibyo aribyo byose aho ngaho mu mujyi wa Kampala ndetse no mu gihugu cya Uganda bwamaze kwira, ubu ngubu ibintu bimeze bite? Iyo myigaragambyo iracyakomeje nubwo busa nkaho bwije aho ngaho?
Ibyo bwije kandi mu bice bitandukanye n'amashanyarazi yakuweho harimo umwijima, ariko kandi kigaragara nuko aho bugiye kwirira imyigaragambyo ikomeza cyane cyane mu buke buherereye umujyi wa Kampala. Hari nduke hari indi mijyi mito iherereye umujyi wa Kampala yari kiriho imyigaragambyo, abarimo kwigaragambya batwitse imiriro mu mihanda ku buryo kugenda byari bigoye. Abantu bari bafunze kare amaduka uno munsi wavuga ko amaduka koze guhera nka saa saba imyigaragambyo yatangiriye, abantu bacishe bafunga amaduka barataha, imodoka zitahakiri kare ubu mujyi kugira aho ugororoye umujyi wari urimo abantu bakeya cyane, abantu mbarwa ugenzurwa n'abasirikare n'abapolisi bose bitwaje ibirwanisho biremereye.
Wari uvuze ko iyo myigaragambyo ishobora kuba yatewe n'uko polisi yasanze abo bakandida bashobora kuba batubahirije amategeko cyangwa se amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Ese ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi ryo ubona bubahiriza ayo mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima ajyanye no kwirinda ikwirakwira ry'iyo virusi ya corona?
Ikigaragara nakubwira nuko nta n'umunyapolitiki n'umwe nari nabona yubahiriza ayo mabwiriza, haba Perezida Museveni uri ku butegetsi kandi nawe anarimo kwiyamamaza, uretse yuko Perezida Museveni we agera igihe agahura n'abayobozi b'amashaka bonyine cyangwa akavugira kuri radiyo na televiziyo, kuko niko byategetswe kugira ngo abakandida benshi baje bakoresha baragiye n'amateleviziyo kuvugiraho kugira abantu benshi babo babumve, ariko abavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo badafite amafaranga yo kwiha. Ariko kenshi na kenshi aho mu mijyi aho bategereje Perezida Museveni arahagera nubwo atavugana nabo cyane, ariko abantu baba bakunganye mu bihumbi ku buryo ariyo mpamvu abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo kuvuga kubera iki polisi itita kuri aya mandarama ishaka riri ku butegetsi ariko igakurikirana cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ku buryo nta n'umusimwe umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi kuninama adatewe abantu we badatatangiye n'imyuka ijyana mu maso n'abashinzwe umutekano ubwo rero akaba ariho hari ikibazo cy'uko polisi yari hengamirahari.
Ignatius Bahizi gerageza wibutse abakurikijwe rya Amerika, ese ibi bikorwa byo kwiyamamaza bizarangira ryari, ni ryari amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe?
Ibikorwa byo kwiyamamaza biramutse bikomeje nk'uko byatewe n'akanama gashinzwe amatora, bimaze icyumweru bitangiye kandi bigomba kuzarangira nko ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere kumwaka utaha, nuko bigahita bikurikirwa n'amatora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki ya 14 muri uko kwezi nyine.
Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kampala muri Uganda, ndagushimiye cyane kubw'akanyo duhaye kugira ngo tugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Uganda. Urakoze cyane.
Nakoze cyane Edilema.
Tuve muri Uganda tumanuke mu Burundi, aho umukuru wa Sena icyo gihugu asaba abapastori b'insengero kwirinda ubushyamirane bushingiye ku by'ubutegetsi bukunze kugaragara mu nsengero. Perezida wa Sena y'u Burundi yabivugiye ejo mu murwa mukuru i Gitega mu nama yagiranye n'abahagarariye amadini n'insengero byemewe mu Burundi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye hifashishijwe abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Muri iyo nama yabereye mu gisagara cya Gitega, Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka, yavuze ko yatunganije iyo nama kugira ngo barabire hamwe ibibazo by'indyane zihanze amashengero. Iyindi ntumbero ukwari kuraba icokorwa kugira ngo izo ndyane zihere. Emmanuel Sinzohagera abona ko izo ndyane ziva ku gushaka kwihagira ubutunzi bw'amashengero. Kubwiwe abarongoye amashengero bakwiye guhimiriza ababayoboka kwijukira ibikorwa kugira ngo bagwize umwimbo biteze imbere, bongere bateze imbere ishengero.
Ni ngombwa ngo abo turongoye tubahimirize gukunda ibikorwa nina tuzobwize umwimbo. Andiko ndababwira ingene nk'abakozi Imana dufise ubuhara hamwe no kwigisha abantu ijambo ry'Imana, tubahimirize gukora kugira ngo bagwize umwimbo. Birashoboka none tuzakira amashitano bakwiye batagiye gukora. Basimvuge ibikunda kutunezera tugwakoze ibintu. Erega musomye mu gitabo cya kera mu Barewi mbega cyane bavuga bati umundi muntu yakanga kubyo yaronse nashobora gutanga ibyo ataronse abaye gusuma ibyo nabyo kugira birome no kagenda gukora hanyuma akaronka Imana igahezaga ibikorwa by'imoko yiwe hanyuma akabona ibyo ashikanira mu ngoro y'Imana.
Umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abarongoye amashengero gufata iya mbere mu gukora ubuzi bwo kwiteza imbere, hakuguma bateze ijisho amashikanwa n'ibigira cumi ibyo avuga ko bishobora kuba ariyo ntandaro y'indyane mu ndongozi z'amashengero.
Dukore kumwe Pawulo yaharakora tuzogabanya ingorane itari nke tukozira Imana uhe akaroro abandi kujya Pawulo yajisha amahema gakora natwe dukore. Urose opportunity yo gukora kora ako kazi ibyo bizoguhesha iteka mubo urongoye kandi bizohari byinshi bizokurinda. Ko benshi indyane zacu zivahe icyo ni kibazo umwe wese aza kwihigisha mu mwana tugomba gusa turindira ku rusengero ngo babaza n'amashitano n'ibigira cumi mukajya mutangura gutuka abakirisu ngo nta n'isoni mufise ngo jewe umwe mu ginyama ngo jewe ntajya ibiharage none ko n'ibyo bihaga babironse urashima Imana genda nawe ukore hari izo nyamuziki.
Abaserukiye amashengero bavuga ko zimwe mu ndyane zituruka ku bitwaza ukuboko kwa bamwe mu bategetsi b'igihugu bigatuma barenga amategeko ngendegwa ko agenga amashengero. Pastori Rohandu w'Imana arongoye ishengero rya Pentecote Evangelique mu Burundi.
Uyu munsi ishengero yashobora ko rifite amategeko meza ugahakinjira umuntu akaza agomba kuyahonyanga adashyigikiwe n'abantu batanu nk'uko babivuze, ariko kuko avuga ati nzinanye na naka jyo muraduhure intambara zigaheraho wa mupastori akavuga ati dukurikize amategeko nakomeze yuko itegeko rigenga amashengero n'ayandi matekisite statutaire et réglementaire régissant les confessions religieuses aba observé igihe cyose habaye des conflits apana guca ku ruhande uburenganzira abantu bafise bwubahirizwe hadahonyanzwe n'ubw'abandi.
Nk'umuti kugira izo ndyane zihere, Pastori Michel Habonimana aserukira imbere y'amategeko ishengero ubuserukizi bw'ubwami bw'Imana, avuga ko hoshingwa urwego rwo guhanura hagati y'amashengero, urwego rwoza ruramirira hagufi ibintu bitarayangara.
Nk'umuti nagomba gusaba ko mwokwiga urwego rwojaho rwoza ruraba izo ngorane n'ayo matati hanyuma bagategura amasesion yo guhanurana kwigishanya no gusenga kugira ngo nituze twame dukorana mu manama gusa tuvuga ingorane gusa ariko ubwo rwego rukadufasha ni nabyo bizofasha mu kuvura izo ngorane zigahera hanyuma ishusho ry'amashengero n'amadini rigasubira kubagiza.
Mu gusoza iyo nama abarongo ya mashengero yemewe gukorera mu Burundi bihaye intumbero yo kwikubita gashi kuko bavuga ko basanza kenshi ivyo bapfa babifatiye ku maronko bigatuma bamwe naba baca bashinga imigwi ibashigikira mu ishengero iyo migwi ikaba ari nayiheza igashamirana nkuko vyabaye mu rushengero rw'abaventisi b'umunsi w'indwi.
Arakoze Desire watugezagaho iyo nkuru. Turacyari mu Burundi aho kuva ku wa kane inzego z'ubuyobozi bw'umujyi zatangiye gushyiraho ingunguru zitabwamo imyanda hirya no hino mu mujyi wa Bujumbura. Ishyirahamwe ry'inshuti z'ibidukikije mu Burundi rirashimiye gahunda rikavuga ko izatuma ikirere cya Bujumbura n'ikiyaga cya Tanganyika bihumanuka. Eloge Willika neza arakomeza inkuru.
Byose hamwe ibigunguru by'ubushyirahamwe icyafu bimaze gukwiragizwa mu gisagara cya Bujumbura kuva mu ndwi iheze bigera kuri 20. Bifite agaciro k'imiliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi, akaba yatanzwe n'abanyagihugu na cyane cyane abacuruza bakorera hagati na hagati muri Bujumbura muri komine Mukazwa. Kenovas Ndayihebura, musantere wa komine Mukazwa, asigura ko umugambi waje kugira hirindwe umurengera w'ubucafu ukomeza kwibonekeza n'aho igisagara kidasiba gusiburwa.
Twarakoze ibikorwa bijyanye no gukura amasashe n'amaplastike y'ubucupa mu mabarabara kubera twabonye uko biri mu bihungabanya ibidukikije kandi arizo bituma iyi miserege ica hagati mu gisagara mbere no mu makarce iziba. Ugaca turabona yuko hari ikibazo gikomeye ko naho tubikuraho abantu baca basubira kubitaho bukeye. Cha twiha rero intumbero yuko tugerageza kugira ngo aboneke amapubele kugira ngo tuzoshike kuri rya hangiro rikomeye yuko tugira igisagara gisukuye.
Mu kurindira kugera kuri iryo hangiro, bamwe mu banyagihugu bakorera hagati mu gisagara barashima ino ngingo.
Ndabishima kubera bizodufasha ku isuku ni sawa. Umuntu anyoye akantu nyomba amazi kazana akacatera kajya kantanwe akwe anweje kunywa amazi cyagata mu ngaha. Nyomba anyoye amata ubu hasigaye ibintu byinshi mu amazi, amata, utuji ugasanga butekeye muri bene ubwo bucupa bwa kindi. Amugisagara nacyo cyo kibandanya gifite isuku gize.
Ni umugambi mwiza cyane ahubwo ibyaratetse tuzakira neza kuko igisagara cyacu cyari gikeneye isuku nk'ibindi bisagara se mu karere. Ni ibintu rero dushima cyane kuko natwe abene gihugu twara tubyumvira ko ugenda ubona ibarabara byari kuba risa neza ari ugasanga ibintu by'amasashe, ibintu bikozwe muri plastiki ugasanga bironona amabarabara, ugasanga mbere bironona n'ibidukikije. Uwo ni umugambi mwiza ahubwo wari warateze, turawushima cyane kugira ngo igihugu cacu igisagara dufise gihigano n'ibindi bisagara byo mu karere.
Bamwe muri bo nk'uyu mugabo acuruza amayinite ya telefone nabo ariko basaba ko nashirwaho ubwiherero rusange.
Nka jewe ngitangura kuza ngaha aye mu muji byarangora kuko byasaba yuko nca ntanga amahera kugira ngo nje mu kazu ka sugumwe. Ariko urumva leta izanye umugambi nk'uwo ikazana utuzu twa sugumwe ngaha mu gisagara navyo byofasha bikorohereza abene gihugu kuko hari igihe usanga nyine ata amahera ufise ivyo birashoboka gutyo bigaca bikugora. Navyo ni ibintu bikenewe cyane leta yoraba ikabikorera ko bihagenda neza.
Ubuyobozi bwa Bujumbura bwemeza ko bwamaze kubyumvira ko mugabo ko bisaba uburyo bwinshi nk'uko bizigurwa na Sindayihebura.
Icyo ni kibazo gikomeye kandi muzi yuko gisaba uburyo bwinshi. Turamaze kuyiganira akatari gake n'inzego zidukurira uburongozi bw'igisagara cya Bujumbura muri kazoza atareka kure cyane. Turifuze yuko n'ikibazo tubyihereye ku mabarabara nabwo nyine twogerageza kugira ngo buboneke kuko birafasha kugira ngo isuku ritsimbatane.
Na merci abushimike umukuru w'ishyirahamwe ry'abagenzi b'idukikije nawe nyene arashima umugambi avuga kuzofasha mu kwirinda ihumana ry'ikirere hamwe n'ikiyaga Tanganyika.
Wabona bimaze kubora yuko bica vyononere ikirere imbwe mu bihema abanyabujumbura. Wabona ko bica vyononera amazi y'ikiyaga Tanganyika kuko ivyo bishishwa n'inyembe n'ibindi vyose n'inyo zagiye mu bica birangurura mu mazi y'ikiyaga Tanganyika nayo kandi anyobwa n'abanyabujumbura ku bice birenga 80%. Urumva ko ari ikintu ciza gose kije gukingira ico kirere, kije gukingira ayo mazi, eka mbere kigiye gukingira n'abahita bahora banukirwa.
Gusanura abategetsi gutunganya neza itabwa ry'imicafu kugira ngo ikiza ntikibemo ikibi.
Ndasaba leta y'u Burundi yuko yoraba abikorera utwabo babishoboye bashobora kuzohora batoragura iyo micafu hanyuma bakanayihingura rero makenga tuyafise ngaho ko bashobora ugwayo mapubere kuzuza iyo micafu ikaguma ngaho rusazi rukaduma
ndayihebura ramutse akomenye mukaza hari ico yibutse abanyagisagara kwirinda kugira bino bigunguru ikuburiro ry'imicafu yo mu mazu n'ubucuruburizo
si amapubere aje kujaho kugira ngo imicafu twadusaye dufite mu mpangu zacu bijemwo ni amapubere aje kugira ngo atahirize umuntu ari kukayira agacafu aronkagata ni muri yo ntumbere rero duhamagara abene gihugu bose yuko bokoresha izipubere neza bakazikoresha ico byagenewe hanyuma natwe nka komine tukimeza yuko nimiburiburi rimwe mu minsi ibiri tuzaba turacakora amapubere kugira turabe imicafu irimwo hanyuma tuyikuremwo
ihangiro komine mukazi vise ari nayo irimwe imirimo myinshi kurusha ayandi makomine y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko amabarabara makuru makuru yose mu kiringo c'amezi atatu yo bariko ibigunguru abarengana ku binyabiziga n'amaguru batamwa imicafu bwana Sabushimike atwari ishirahamwe ry'abagenzi b'idukikije asanga Bujumbura isukuwe neza ishobora no kuba isoko ry'amafaranga y'agaciro igihugu gikeneye kuko izohurumbirwa n'ingenzi zo mu karere n'ibindi bihugu bya kure nk'uko byari kera eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 nao kwa dukuri kila mwini mmajefa ya Uganda mga kumviga nilobja atru kuli radio izgwili yobora Voice of Muhabura kumurongo wa FM 88.8 nibichichenda ni radio izgwili ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kujira kuchungeru.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya tubageza inkuru y'ibyabaye ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu myaka yahise mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza.
Ku itariki ya 14 ugushyingo umwaka w'1978 abantu 914 barimo abana 276 babonetse bapfuye biyahuriye icyarimwe igikorwa bashishikarijwemo n'umuyobozi w'idini ryabo People's Temple Christian Church witwa Jim Jones byabereye ahantu mu rutumva inyoni mu gihugu cya Guyane muri Amerika yo hepfo benshi muri bo biyishe banyuye uburozi abandi babihatirwa n'abari bo bafatiye nk'imbunda umuyobozi wabo Jim Jones nawe yarapfuye bigaragara ko yirashe isasu mu mutwe harabahuza icyo gikorwa n'iyicwa mbere yaho gato ry'abantu batanu barimo intumwa ya rubanda muri Congrès Leon Ryan wishwe agikurira indege hafi aho amaze gukora nyeti ishakisha ibimenyetso ku bikorwa byavugwaga kuri iryo dini bijyanye no guhohotera ikiremwa muntu Jim Jones n'abayoboke bagera ku Humbibidini People's Temple bari bimuke muri Guyane bavuye mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California basaga n'abahunze batangiye gukorwaho iperereza bakekwaho kutishyura imisoro abantu bari baravuye muri iryo dini babwiye ubutegetsi ko paradizo baje gushaka muri iryo shyamba ry'inzitane rya Guyane batayibonye ko ahubwo birirwaga bakora imirimo y'uburetwa bakubitwa ibiboko kandi ko hari umugambi wo kuziyahura ikivunge ariko ubutegetsi bwemeye ibyo bavugaga nubwo bwose Pastor Jim Jones yakekwagaho kutishyura imisoro yari yubashwe cyane kubera ko yari yarashinze idini rihuriweho n'abaturuka mu moko atandukanye kandi rigafasha abatishoboye inteko y'abadepite ya leta zunze ubumwe za Amerika yakoze iperereza ku byabereye muri Guyane yanzura ko nta ruhare leta Amerika yabigizemo nk'uko bamwe babivugaga abagera kuri 412 kuri 914 biyahuye nta miryango yabo yabonetse bashyinguye mu mva rusange mu mujyi wa Oakland muri leta ya California.
Urakoze Veniste Nshimiyimana, barakoze kandi bagenzi bacu bose badufashije gutegura aya makuru. Nshimiye kandi namwe mwese mwarimu duteza amatwi. Aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema, yegeranijwe na Fatu Alimas Kalala. Jemwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe.